Agishika ikigari ya kiriwe ni mushikiranganji w'impunzi nibiza mu Rwanda mufasoni Serafina Mukantabana inyuma yaho Marara ari kumwe n'umuvyeyi wiwe za Odin yaciye yakigwa na President Paul Kagame mu biro vyiwe uyu munya Pakistani kazi aje mu Rwanda cyane imikambi y'impunzi y'Imahama kugira yirabire abana b'abakobwa b'impunzi z'abarundi bafise muri ikambi nuko babayeho mu bijanye n'ivyindero Marara numwigeme w'umunya Pakistani kazi yanditse mu mwaka w'2009 mu kwezi kwa mbere yiyise Gurmaka yandika ku nkuru ijanye n'itegeko ry'abatariban ryabuza abakobwa kwiga ico gihe Marara yandika iyo nkuru yari mu ishure rikuru we na bagenzi be bakagira umubabaro wo kubona abandi bakobwa batiga kuko bibaza ko mu gihe iryo tegeko ryoja mu ngiro abakobwa batosubira kuja ku ishure Marara yarabishure avuye ko agiye mu buruhuko mu kwezi kwa mbere akibaza ko atazogaruka muri iyi nkuru yiwe yanditse yavuga ubwo baburenze bafise we na bagenzi be kuko babona abandi bakobwa batakiza ku ishure kuko batinya kugirwa ku bitero n'abagwanyi ba Taliban. Iyo nkuru yanditse yayicishije kuri BBC yatumye amenyekana naho atari yivuze izina mu 2009 hakozwe ireresi ku buzima bwiwe. Marara yaje kumenyekana cyane amaze kuronka agashimwe k'amahoro kitiriwe Nobel Yosro muri Norvège. Ariko yari yamenyekanye ku isi igihe umugwanyi wa Taliban amurasiye mu kwezi kw'icumi 2012 uwo mu Taliban yinjiye mu modoka y'ishure ararasa aca komeretsa n'abandi bagenzi ba Marara babiri inyuma yo kurasa Marara mu mutwe inyuma yaho yaravuwe cyane mu bitaro byo muri Pakistan no mu Bwongereza asohotse ibitaro mu kwa mbere kuri 2013 ubuzima bwiwe bwaciye buhinduka kuko yaciye atangura kuvugira ku mugaragaro mu 2013 nyine yaciye agenwa n'ikinyamakuru Time cyo mu Bwongereza nk'umuntu yagize icamara ku isi atingira agashimi ka Sakharov ku bijanye n'ubwigenge bw'ivyumviro mu nyuma hashinzwe ikigega citiriwe Marara bise Marara Fund iki kigega gifasha cyane abakobwa ku isi na cyane cyane b'impunzi kwiga imyaka igera kuri 12 y'amashure bafise ubumenyi bukwiriye muri uyu mwaka iki kigega citiriwe Marara kiriko citaho abakobwa b'impunzi z'abanyasiriya mu guhimbaza imyaka 19 uyu munya Pakistani kazi amaze avutse yashimye kuza kwihimbariza mu gihugu cy'u Rwanda ari kumwe n'abakobwa b'impunzi z'abarundi b'Imahama kugira menye uko indero y'aba bakobwa yifashe mu bijanye n'ivy'amashure Kuri uyu wa kane Marara azogendera ikambi y'Imahama I Kigali Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika